Tuashime kumandanya kumfidiza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahaje mu Burundi bamwe mu bafisa amahinguriro bababaje nuko leta ishi ma gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bahingura kandi ibiciro byabo biri hasi gusumba ivyo mu mahanga barafise ico bisabira leta y'u Burundi
cambe na mbere ni ugushikira hanze cyane twebwe urwaruka ko twarashize amashira hamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye iyo tubona amasoko y'ibintu tusanzwe dukora birwa hanze biratubabaza
uyu ni Eme Ndizeye harongoye ihinguriro rikora ingwa zifashisha amasomero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano muke uriko utuma abarundi bahungiye mikambi ya Rusenda baja kurondera handi barimira turabigarukako hirya nino ku isi ibikorwa byo kubohoza ihoteli yari imaze amasagera kuri 30 iri kwiterwa na Al-Qaeda muri Somalia vya heze ku yindi migabane umukobwa w'inshuti magara ya president w'u Rusiya yahitanywe n'umutego wateze muduga wiwe idonido ni mukanyisas Amakuru yacu tuyahere muri Somalia ho polisi ico gihugu yemeje ko ibikorwa vyo kubohoza ihoteli itwa Hayat iri ku murwa mukuru Mogadishu yari yatewe n'intagondwa z'aba Al-Qaeda vyaheze abategetsi ba Somalia bavuga ko abaguye muri iyo hoteli bagera hafi kuri 30 umukuru wa polisi ya Somalia General Abdi Hassan Hijar mu kiganiro haya amenyesha makuru yababwiye ko abaguye mu gitero cha Al-Qaeda bagizwe n'abasivile hamwe n'abajeje gucungera umutekano kuri iyo hoteli nta gitigiri cabarwanyi bahaguye catangajwe ihoteli ya Hayat yatewe iri mu cungararo yari icicaro gikuru c'igisata kijejwe amaperereza afatiye kubwicanyi n'ubugizi gana bi muri Somalia General Abdi Hassan Hijar yavuze ko ibikorwa byo kubohoza ihoteli yatewe na Al-Qaeda byamaze hafa amasaha 30 abatabawe bavanwa muri hoteli akabari 106 Dr Abdulakar Abdirahman Adam afise ibiduga vya Rusehabani hanawe mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Isomali yavuze ko batwaye kwa muganga abarenga 10 umurwi ntagondwa za Al-Qaeda witirira idini rya Kiislamu ukabukorana na Al-Shabaab wigambye ico gitero kuvuga ko wisha abantu 63 ukomeretsa 107 abatari bake mu makungu bateye ivyatsi gitero cyo ku hoteli ya Hayat Mogadishu muri bo harimo ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwasohoye itangazo ditera ivyatsi ico gitero ryongera rihoza ababuze iryo tangazo rikomeza abakomeretse ryongera rishimagiza ubutwari bw'abajeje gucungera umutekano wa Somalia Tuve muri Somalia tuja mu Buhinde abategetsi bico gihugu batangaje ko nimiburi bure abantu 40 bahitanywe n'imvura ivanze n'ibihuhusi yari imaze iminsi 3 hirwa mu buraruko bw'ico gihugu abatari bake batatangaje igitigiri nta uramenya irengero ryabo iyo mvura ivanze ibihuhusi yasenywe amazu menshi ibomagura amabarabara n'ibitarugwa bitari bike abahinga mu vy'ibirere mu Buhinde bahumurije bavuga ko urugero imvura yiriwe iragwa ko no musi kwa Mungu atabwoba ruteye izobandanya mara irwa rutavana ko kugera n'imiburi buri kwa kabiri nkuko babandanya kubivuga 36 muri 40 bemejwe ko bahitanywe niyo mvura nabo muri leta ya Himacha Pradesh iri muzikikijwe n'imisozi miremire ya Himalaya abaharugwa mu majana nabo muri iyo leta babaye baregeranirizwa hamwe bivuye ku mazu yabo yasenyutse ibiza biterwa n'imvura ivanze n'ibihuhusi biramenyerewe cyane mu Buhinde mu mezi ari hagati kwa 6 no kwa 9 akenshi bikaba byibasira ure bwegeranye n'imisozi miremire ya Himalaya abahinga aha bakagabisha bavuga ko ibiza bizogenda biriyongera bivuye ku bushuhe bw'isi butuma ibibarafu bigize umusozi wa Himalaya byiyongera mu mwaka uheze imvura ivanze n'ibihuhusi yishe ababa bamajana 200 bo mu ntara ya Uttarakhand yegeranye cyane n'imisozi ya Himalaya Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umukobwa w'inshuti magara ya president w'u Burusiya yaraye ahitanywe n'igikekwa kuba igisasu cyatezwe muduga iwe uwo mu bwoko bwa Toyota. Dari Dugin yari umumenyesha makuru atigeze yihisha mu kwerekana ko ashigikiye cyane intambara u Burusiya bwatanguje muri Ukraine, akaba yari no ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'Ubwongereza bagirizwa gukwiragiza ibihuha ku ntambara y'u Burusiya na Ukraine. Daria w'imyaka 30 yavuga ko kuba we na se wiwe barafatiwe ibihano na Amerika n'Ubwongereza ryari iteka ntangere. Se wa Daria yitwa Alexander Dugin, n'umunyepolitiki akunze no kwisesangura. Yegere cyane President Vladimir Putin ku buryo banamutazira ko ari we bwonko bwa Putin. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya bikavuga ko igitero cyahitanye Daria Dugin gishobora kuba cyari cyatezwe se wiwe amuvyara. Mwumvise ko ari inshuti magara ya President w'u Burusiya Vladimir Putin. Ano makuru yose abagezeho ijyanye no kwisi mweje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni Vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu bafisa amahinguriro bababajwe n'uko leta ishima gushorera hanze bimwe mu bikoresho nabo bahingura kandi ibiciro byabo biri hasi gusumba ivyo mu mahanga. Basaba leta gufata iya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu gihugu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye akoresha ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kajere kinyana Ginete n'umukenyezi arongoye ihinguriro ryitwa Kajere Product risanzwe rihingura ibitegwa kama byo mu Burundi birimo byo kunywa, kujya kwisiga n'ibindi bikoreshwa mu gukora amasuku atandukanye. Ubumenyi bwo gutanguza iryo hinguriro akaba yaraburahuye mu gihugu cha Canada nk'uko yabitangarije Ijwi ry'Amerika. Yemeza ko ibyo bahingura biba bikoze mu cyo bita matière première, bisigura ko n'ayandi ma produit baba bongeyemo ku buryo biba bifite qualité nziza ijana ku ijana. Ariko nawe bimeze gutyo, uyu mukenyezi avuga ko ibyo bahingura bizimba cyane kurenza ibiva hanze. Uku ni kabisigura
kandi twebwe dushaka ama produit naturel, ama produit kama atarimo bya bindi by'ubumara by'ama produit chimique by'ama produit. Twe dukoresha ibintu bifite kamaro kanini ya ku magara y'abantu. Bisanzwe iyo tuba twahinguye ku bintu bivuye ino byategerezwa kuzimbuka, urebye n'ibintu byavuye hanze.
Ndizeye Eme na warongoye ihinguriro koringwa rikazi kwiragiza hirya no hino mu mashure. Avuga ko ihinguriro ryabo ryashinzwe n'abari mu mugwi w'ugwaruka abashaka kwiteza imbere ndetse na leta ikaba yabashigikira. Gusa akavuga ko iyo babonye ibyo bakora bija kuvanwa mu bihugu byo hanze bibaca intege. Agasaba leta gufata iya mbere kugira uruhara mu guteza imbere abikorera na cyane cyane bafite amahinguriro mu gihugu. Uku ni kabisigura kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Cyambe na mbere ni ugushikira hane cyane twebwe urwaruka ko twarashyize amashyira hamwe tukorohezwa mu bintu bitandukanye. Ikindi cya kabiri ni uko twumva kuri ko dushikiwe. Iyo tubona amasoko y'ibintu dusanzwe dukora wasanga ibyo bintu bikurirwa hanze biratubabaza. Dukora ibintu dukora nk'ingwa hama amashyira hamwe cyangwa leta ikeneye kugura izo ngwa tuyohera hakwizigura hanze.
Abafite amahinguriro atandukanye mu Burundi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose bahuriza ku gusaba leta ko bokoroherezwa mu kugabanirizwa amakori n'amatagisi na cyane cyane ku mamashini bavana hanze ndetse n'amakori batanga ku byo baba bakoze, kuko ari byo bituma ibyo bakora bizimba kurusha ibivanwa hanze y'igihugu. Ibyo nabyo ngo bikaba bibatera igihombo. Aha kandi banasaba ko ikigo kijeje uterambere mu Burundi ADB cokorana n'ikigo OBR kugira ngo batakwa amafaranga y'umurengera na cyane cyane ko bamwe bamwe ariho baba banagishinga amashirahamwe yabo.
ADB iratworohereza kugira dushinge amahinguriro uca ukurikiranwa cyane n'ikigo OPR. Umuntu aturi hishikori abona ko amapodi yose ameze cyo kimwe. Kosmetiki yahinguwe ku matiya pamiya yo mu Burundi kandi ari sapos ari natural, si cyo kimwe na kosmetiki yavuye hanze yakoreshejwe amapudro cyangwa ibintu chimique synthetique.
Ibyo bivugo n'abafisa amahinguriro binemezwa n'abadandaza bato bato basanzwe barangura bakaja kudandariza mu mabutike yabo ku bikorerwa mu gihugu basanga bizimbye.
Erega ibintu byose bidandazwa ngaho bujumbura byinshi biva hanze. Ibikorerwa ngaho n'abasanga bizo bisiga saba temba kugira ngaho.
Kuri ibi bibazo byose ikigo kijeje iterambere mu Burundi ADB hari nacyo gitanga imusha kuba bifuza gufungura amashyirahamwe igiherutse gutangaza ko kigiye guhagurukira igisata cy'ubudandaji bwabwo imbere mu gihugu no hanze yacu mu gushikiriza leta ibikwiye guhinduka no gukuraho intambamyi zose zirangwa muri ico gisata hamwe no korohereza abanyamitahe kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire cisununure mu kugira abanyamitahe benshi n'abadandaza bakomeye. Didesinge Ndakumana arongoye ikigo ADB.
Ufasha cyane gushyigikira abanyamitahe bisumbirije uko byahora, ufasha neza leta y'u Burundi gutunganya neza ibisata biraba byerekeye abanyamitahe, gushyikiriza ibyoza birahindagurika kugira ngo intambamyi zose zifatiye gushinga imitahe mu Burundi ziveho.
Icyo kigo ADB kinatangaza ko kigiye gutanga ubumenyi na cyane cyane ku bakenyezi n'ugwaruka mu kubereka ahakenewe gushorwamo imitahe nk'uko bitegekanywa mu itegeko rigenga imitahe mu Burundi. ADB kandi ikaba yaramenyesheje ko amashyirahamwe asaba ibyangombwa byo kwemererwa gukora muri uyu mwaka yagabanutse kuko yavuye ku 5,105 yategekanya guha akazi abashika ku 19,365 mu mwaka w'2020 ushira 2021 ashika ku 4,248 mwaka w'2021 ushira 2022 naye akaba ategekanya guha akazi abagera ku 18,994. Amashirahamwe amaze kuronswa impusha muri uyu mwaka ashika kuri 50 gusa, akaba aguriyemo ayajanye n'uburimyi n'ubworozi imigambi yo gutunganya ubutare n'agataka ndetse no gutwara abantu n'ibintu. Muri ayo ay'abarundi akaba angana na 48 bihwanye n'umutahe uzokoreshwa ungana na 81 n'ibice 2%. Ayo yose akaba ategekanya gukoresha amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 616 no guha akazi abarenga 400 nk'uko ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB kibitangaza. Thierry Vendashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijya hirya ariko mata niki nguhinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda biriyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence Royale.
Ijwi ry'Amerika turabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda ikigo kijejwe amagara y'abantu RBC mu mpfunyapfunyo gisaba abafise ubwoko bw'amaraso ya O positive na O negative kwihutira kuyatanga kugira ngo ahabwe abarwayi bayakeneye. RBC ivuga ko abahabwa amaraso y'ubwo bwoko ari benshi gutyo ayo maraso akaba akenewe cyane. Reka mugenzi wacu Asumta Kaboyi Kigali mu Rwanda atubandanirize ino nkuru.
Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo hagaragaye ku mbuga nkoranyambaga amatangazo yavaga muri RBC asaba abafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive na O negative kwihutira kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bagatanga amaraso kuko yari akenewe cyane. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya impamvu z'iyo mpuruza kwegera umuyobozi w'ishami rishinzwe ibyo gutanga amaraso mu kigo gishinzwe ubuzima RBC Dr. Muyombo Thomas adusobanurira zimwe mu mpamvu zatumye ayo maraso akenerwa.
Abo bantu rero twakanguriraga ni abafite amaraso ashobora guha igice kinini cy'abarwayi. Ikindi cya kabiri mu Rwanda bagera hafi kuri 45% by'abatanga amaraso mu Rwanda babarizwa muri icyo cyiciro. Iyo rero ukurikirana imibare uko igenda izamuka cyangwa imanuka ukabona bisa n'ibirimo kumanuka bijya munsi y'igipimo mwiyemeje, buriya bukangurambaga wari ngombwa. Guhaza ubwo busabe ku bijyanye n'amaraso ni ibintu bigora kubera ko ubwoko bw'amaraso butandukanye. ikindi cyakabiri ko amaraso agira ubuzima buto aramara icyumweru aramara amezi ukwezi kumwe n'igice hari namara umwaka
uyu muganga avuga ko amaraso yo mu bundi bwoko adakunze gukenerwa cyane kuko abayakenera baba ari bake izi impamvu zatanzwe muzatumye amaraso aba make nuko hakunze kuva mu bigo by'amashuri abanyeshuri bagiye kumara amezi asaga abiri bari mu kiruhuko aya maraso atangwa n'abantu batandukanye niyo yoherezwa mu bitaro biri hirya no hino mu gihugu agahabwa indembe n'abarwayi bayakeneye abavuganye n'ijwi rya Amerika bari bitabiriye igikorwa cyo gutanga amaraso bumvikanisha ko urukundo n'imbabazi ari ibyatumye bafata iya mbere mu gutanga amaraso aba ni bamwe mu mujyi wa Kigali
cyanteye gutanga amaraso n'urukundo kuko natekereje ku barwayi nsanga uyu munsi hari urwaye ariko nangije narwara cyangwa umuvandimwe akarwara
ndabikunda gusa bajya banamamagara nkaza umutima mwiza gusa
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS risaba buri gihugu guteganya isashi imwe y'amaraso ku bantu ijana Dr. Muyombo Thomas yakumvikanisha ku Rwanda ruri hafi kugera kuri iyo ntego
mu Rwanda tugeze kuri 0.7 by'ishashi ku kubana ijana kwa ngo tubona amayinite ibihumbi mirongo ine umwaka ushize twabonye ibihumbi mirongo inani na bibiri by'amashashi y'amaraso amayinite ariko mu Rwanda twebwe ayo maraso y'imbumbe dufashe ubuvuzi bugezweho buteganya ko uyaca n'ibice bitandukanye kugira ngo ukeneye kuvura malaria akoresha za nsoro zitukura nkuko nababwiye ko arizo agakoko gashinzwe kwangiza gatera malaria umudamu urimo kuva tuvuge uri kwa muganga wagiye kubyara akava amaraso ashobora gukenera ibice bitandukanye by'amaraso bakabaza bakamutera insoro zitukura bakamutera plakete bakamuha na plasma
kugeza ubu ahari abaturage bagaragaza ko gutanga amaraso babitinya kuko bumva byabagiraho ingaruka ariko bamaze kuyatanga inshuro zirenze imwe bagaragaza ko gutanga amaraso nta ngaruka bigira
ariko rimwe ndi ahantu mu itsinda runaka naganiriye n'umuntu w'umupapa ukuze amubuhamye niwe nakwiha ubuhamye ambwira ko amaze imyaka 25 atanga amaraso namureba nkabona n'umupapa w'igikwerere umeze neza bintera rero kongera kubikunda n'ubu ndabikunze ku buryo numva nzatanga amaraso kugeza igihe abaganga badukurikiraniye bambwira bati noneho yenda buhagarariye ahangaha
hari ikintu wumva wahindutsemo iyo umaze kwatanga
nta kibazo mba numva merewe neza rwose baba batugiriye inama cyane yenda nk'uwo umuntu afata kubisindisha ntago tubifata
gahunda yo gushishikariza abafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive na O negative gutanga amaraso si ubwa mbere ikoze kuko n'umwaka ushize abaturage bari basabwe gutanga ayo maraso ari benshi Dr. Muyombo akumvikanisha ko uko imyaka ihita ariko abantu bumva akamaro ko gutanga amaraso bigatuma amaraso akenerwa kwa muganga aboneka yasobanuye ko kigero cyo gutanga amaraso mu mwaka wa 2014 cyari kuri 47% bisobanuye ko nibi bitaro bisabye amasashe y'amaraso ijana ubushobozi bwari buhari bwari ubwo guha ibyo bitaro amasashe 47 kwegera abatanga amaraso byazamuye ibipimo bituma icyo kigero kigera kuri 94% mu mwaka wa 2020 kuri ubu bikaba biri hagati ya 95% na 96% ikigo gishinzwe gutanga amaraso kivuga ko mu maraso yose atangwa rimwe n'ibice 2% byayo ari yadahabwa abarwayi bitewe n'ibibazo bafite birimo uburwayi bw'umwijima w'ubwoko bwa B cyangwa se sifilisi cyangwa virusi itera sida Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata c'impunzi ubunaho umutekano mukubandanya kuvugwa mu misozi ya Rusenda uriko utuma zimwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bava muri iyo kambi bakaja kurondera amatongo yo kurima mu nkambi ya Murongwe mugenzi wacu Vedaste Ngabo adufitiye ibindi kuri no nkuru
izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya Rusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya Mulongwe. Diomede Fatabutunga yavuye mu nkambi ya Rusenda muri village ya 50 ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya Mulongwe.
Intambamye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura uto twarimiyeyo narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora bavuga ati wagurishije amafaranga aya none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje.
Nkandayishimiye Emmanuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya Rusenda ajya kuba mu nkambi ya Mulongwe kuko ariho hari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi.
Umuntu arima ari mu mutekano ntavuga ngo agiye kurimira kure y'isite, arimira hagati nyene muri site canke hafi ibintu vyiwe akabisoroma ko rero n'akarusho kanini ko kumaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abana bisoromye canke ukakubitwa. Bakubitikwayo mugaba ha muri site ya Mulongwe kandi no gukota harazimbutse kuko mu Rusenda ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi 25 mugaba ha muri site ya Mulongwe ni 10 cyangwa 15 urumva ari akarusho kanini.
Kubwa Moise Niyongabo ufite farumasi mu nkambi ya Mulongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu Rusenda.
Kurima mu Rusenda nta matonga kiboneka yo kurima kandi ni yanimbo kasho kimoni Mulongwe. Mulongwe naho ni hanini hayitaguje umunararonka no kurima umunarongana akorera uduproje kana ngaruka matomati cyangwa ibitunguru cyangwa ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka nuvuga arashari si imeze neza ifite akanovera keza kandi ni hanini haraguze usanga umuntu rero aronze utwayimura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu Rusenda.
Tito Sengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya Mulongwe yemeza yuko maze kwakira imijyango irenga ijana igana inkambi mu rwego rwo gushaka hihinga.
Ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imijyango iri irenze gato y'imijyango 120 nibo bari hino mbo icyabazanye nacyo. Ni kwa kundi nyene kw'abarefije bavuga bati ntitorera amaboko reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abironderera abana baronderera imijyango kuko na mwabujya ngahi wacu harakarusho kubijanye n'abantu bakoresha amaboko kubijanye n'uburimyi hino biroroshye cyane.
Amakuru ava mu Rusenda yemeza yuko mu cumweru gishize ubuyobozi bwa groupe Mabalanor bwasabye bamwe mu bagwanyi b'amayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi. Inkambi ya Mulongwe iri mu sekiteri ya Mutambara teritwari ya Fizi yubatswe mu mwaka w'2017 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenga 600. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika abakunzi bagakino Combo Taxi umwanya ni gwanyu.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Sofi, gerageza wongere mu kariro gakenya kugira ngo twihute. Nukuri je ndihuta cyane ndacerewe.
Aina shida mama. Oui, allo.
Ni shoferi wa Combo Taxi tuvugana?
Ndiyo, hapa sasa niko kuvola, niambie niko nasikia.
Kamera cyane. Ngira ngo mwise gura ntabwo uri musange hano usanzwe mfata.
Okay, haina shida me. Uko api saa hii? Au taenda?
Ya turajana nk'ibisanzwe kuko sinze rwose nakererwa. Aho mpagaze hano ku cyapa hafi y'isoko.
Okay, mina paona. Na iko atambali, ndafika mina kuya sai.
Okay, sawa. Urakoze cyane shoferi, ndagutegereje.
Merci monsieur.
Yego.
Ariko mana yanjye nakajegeza nuko Shofi, hamanya mugo mwabaye gute? Ingene mwibereye utugugu je sindavyumva sindashobora no kubitahura.
Pardon madame, na sema nini?
Enda kurahi. Jesi shobora kumviriza amategeko y'abanyamumu.
Maona tere ganima. Uko unaongea kusulumu tunamalizo ngene ku telefoni.
None.
Sasa uliwae kama ni wa muhumuro.
None sina mwumvise, sina mwumvise ningena vuga.
Abo.
Abantu bishima bikakaza. Ndabanka cyane birenze kugeza ku iherezo.
Aki madame, uona chokea mtu mwenyawe yaona hata. Asiye nakwamisha kweli kule Messi ni mtu mweko très gentil kabisa.
Baje bantu bashaka kuganza abantu bose nuko menga twese turi munsi ibirenge byabo bashaka kandi ko abantu bose baca bahora iyo bavuze abantu bose bahore je nta na rimwe nzoba umuja wawo kirazira
aha madame na joani bien vraiment ces pena ni la tecle ya saule anani patia kana ntilia kona bonus na ka fanta byote ndani so anaweza kuwa na mwacha kweli
abanya muhumuru reka reka baje abantu nakintu nakimwe bamaze nani cyo bashoboye nkwishima gusa era nk'amategeko yaguhaye wewe arika kubwira ije kumusanga kugira umutore abandi twese duhagararira ku byapa ngo tuzirindire twebwe
miyangu bile benya kusema sana tokea sije wapi bile sina tashida kama na shote tuko watu kiangu nzuri tu akwe client mzuri kumi. Sasa wao ndapenda nikuacha sije uko harusangi eh nisikubebe madam kwanza njoo ulangalia kwanza yeye ule uko pale mbele.
Nana nyegera ahubwo nizere ko icanga impande yawe.
Karibu doctor.
Umbwire ni doctor.
Muraho madam. Uhasanga utanzi?
Kiretse nimba ndakwitiranije ari kumenga ndakunze.
Eh, nabyo byashoboka pe. Ishofe.
Abe docteur.
Eh, rwose wankoreye cyane pe. Nawe undi naje hano gufata urufunguzo rw'ivuriro ryacu, mugenzi wanjye ari yarutanye.
Docteur, ona kwangu akuro, siwezi kuacha. Vrema kwanza na nifuraha sana kwenda na we. Nikiwaza na madame nevi na mfurahisha kwenda pamoja. Iko vile madame?
None dogit.
Yeka?
Ubwo simwe mvurira hajya kuri ya klinike iri impande y'umupaka.
Ntabwo bibeshya ni njye we.
Barakumbwiye bambariye kuri umuntu mwiza
kabisa. Ubu ndasiganwa n'abasanga abarwayi banjye batantanga akaba aribo bantegereza kandi babaje bababaye. Hari n'umudamu uturuka rusange rwose ndi bwakire bwa mbere mu kanya bokereje byaba atari byiza kuko yaturutse kuri
ariko mana yanje mana ikora ibitangaza ubwira uwo murwayi mugiye kuraba usanga isi jewe
nibyo se
ego mushoferi no kuri yavuze ukuri ndaryohewe cyane kubona tujyanye muri kombo taxi kandi ari wowe nari ngiye kuraba
kweli madame
shoferi nanawe ibyo guhora ntabyubye
madame shebate twamureje moya tujifunze kwishi pamoya
ese muri kuvuga ibiki ko numva natakaye
usona jabe niko nongea madame amusha sawa
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akaba ari nonga duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ibiganiro n'amakuru byo kuri no mugoroba mwari mwabiteguriwe mwongera mu bishikirizwa na Joy Diane ni nahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro yadufashije gushira hamwe amajwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gitondo
tabara 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 Wanu bawe tawara Rengera 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 Wanu bawe rengera
Mana nyirebere ma Tinjinga nataka Abana niwe uwasubize mimi